lala twese tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikaze mwese mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mugezweho na Frederic Nkundikije n'ikiganiro kibanda ku bibazo by'u Burundi.
Bamwe mu Barundi bahora mu migambwe no mu mashyirahamwe yahagwanije ikindi kiringo cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Burundi. Bari bamaze imyaka irenga itandatu mu buhungiro, bariko baratahuka mu gihugu cya bibarutse. Umwe mu banyuma yaherutse yatahutse ejo ku munsi wa gatatu ni Pancras Chimpayi yahoze ari umuvugizi wa Perezida Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi. Chimpayi yari kandi mu runani Senaredo rwagwanije leta ya Perezida Nkurunziza mu mwaka wa 2015 yarigeze kuba kandi ari no mugambwe MSD wafuswe mu Burundi. Iyo tahuka rihuriranye kandi nuko amashyirahamwe yakomakomeye nk'ishyirahamwe rya Buraya ryari yarafatiye ibihano Burundi riri mu nzira yo guhanagura ibyo bihano. Aho kandi ni mu gihe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gushima ukuntu leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye iriko iranagura ibijyanye n'ikigega ikoresha kandi ibikora muco. Ni mu gihe kandi n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka kazi na muntu biherutse gusubiza ikibanza cyiza cyo mu rwego rwa mbere a ishyirahamwe ry'igihugu cy'u Burundi ryitaho agateka kazi na muntu. Ariko naho byifashe gutyo hari abanyapolitike benshi bari mu buhungiro hamwe n'impunzi z'abarundi babona ko bataragera ko batahuka. Twatumiye bamwe mu barundi bakiri hanze y'igihugu hamwe n'umwe mu barundi bari mu gihugu hagati bakurikiranira hafi politike y'Urundi kugira ngo badufashe gutahura neza ibintu biriko biratuma bamwe mu bantu bari barahize ko batazotahuka leta itahindutse mu buryo buboneka bahindura ingendo. Twatumiye rero n'umushyira ntaye Leona Nyangoma arongo umugambwe CNDD ari mu gihugu cy'u Faransa. Mwiriwe neza mushyira ntaye Nyangoma.
Mwiriwe neza Federico.
Mwakoze kwitaba ikiganiro. Twatumiye kandi Pauline Nishiri imbere ari i Bujumbura mu Burundi. Nishiri imbere ari mu bashinze ishyirahamwe ASED ni ukuvuga mu rurimi rw'Igifaransa Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable. Muraho mushya ntaya Pauline Nishiri imbere.
Mwaramutse neza mushinga ntaye Federico.
Dutanguka mushya ntaye Nyangoma mutubwire mushya ntaye Nyangoma isiguro muha itahuka rya bamwe muri abo banyapolitike bagwanije cyane leta y'u Burundi ku bwanyu ni kuki bahisemo gutahuka muri iki gihe?
Nta bintu byinshi yego no bivuga ko ahubwo urabashikira wabazi wayuke gutumira umwe muri abo kugira ngo atubwire neza cyane cyane ituma atashe kandi gutaha mu gihugu cy'iwanyu intashumi bisanzwe umuntu atashe mu gihugu cy'iwe n'uburenganzira.
Umwe muri bo twaravuganye ariko igihintu gihambaye mushyira ntaye Nyangoma ni uko gutaha mu gihugu cya kwibarutse n'ibintu bisanzwe nk'uko mubivuze. Ni kuki ku bwanyu batahuze muri iki gihe?
Nta byo ndetse no kubaza bo nyine umuntu yahunze kandi so wa mbere batahutse ariho n'abandi bamaze iminsi bataha
kubona bahunguka bari bahunze ari benshi mu biha isiguro nk'ibyo byo
ngira ngo babona yuko bashobora ku sinzi ko bashobora kuba bararonse ibyo byabatumye bahunga byo byarahindutse ngira ngo
ni byiza cyane rwose. Ndabona n'umurongo wa umushyira ntahe Gabriel Rufyiri wabonetse muri aho. Umushyira ntahe Gabriel Rufyiri
gira amahoro y'Imana n'abantu mwakoze gutumira kandi aramukije n'abari ko baradukurikirana be nabo dushobora kugirafanga ibiganiro.
Mwakoze kwitaba ikiganiro mushya ntaye Pauline Nishiri imbere muri mu Burundi. Mwebwe muramaze kubona abantu bari ko baratahuka abanyapolitike ikaba abandi impunzi z'abarundi zari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi ku bwanyu itahuka ry'abanyapolitike murivuga kwiki?
Jewe ikintu bivuga ko umuntu ari mu Burundi abankurikiranye kuva kera kuva mbere mu 2015 ku mbuga barabona yuko ibivugo yanje yahamagaye abarundi kwamo gutahuka uko nda ku gutava kwa buno munsi mbona yuko bamwe ibyo nibaza barabona yuko petete ndibaza yuko babona yuko ibyo baronda canke ibindi bakutegetse bari barindiriye bitashoboka kandi kubera ko abarundi bonye nari bitore inzego abarundi benshi nuko nabona abarundi ariyo bashobora badesida bati uyu muntu niwe ajya ku butegetsi kandi uyu muntu ufite umukuru abo bashinganahe rero b'abanyepolitike bariko barataha uno munsi n'uwundi mugwi muto witwa ko baharanira hagati y'akazi na muntu biraboneka yuko babonye yuko ijambo rya nyuma rifite abarundi benshi ra majoriti kubera ko turi mu ntwaro rusange ubu rero ngira ngo baratangiye kwiyakira nyuma y'imyaka myinshi cyane Burundi butwarwa n'intwaro ziri negosiye hagati y'akazi k'abarundi bakeya ubu rero igihugu cy'u Burundi benshi bari kubona ko cinjiye neza muri demokarasi nyakuri imwe twaharaniye kuva kera n'abo bashinga nawe nka Nyangoma arimwo kuva mu myaka ya 90 ubu rero turiko turayikamisha abarundi bari basigaye banyuma barabonye yuko ubu atayindi nzira atari ukwitorera intwaro rusange twebwe nyine kuko gushika uno munsi jewe uko ndabibona nta kintu kinini cyari gutuma abantu bahunga kuko muri Afurika ikibazo dufite cy'amamanda ikibazo dufite ni ubukene cyangwa intwaro mbi rero kuvuga ko manda ariyo yari yatumye bahunga jewe sinigeze ndabitahura na gato nabone rero ngira ngo uno munsi babitahuye
mubona none iyo ngingo ifashwe n'abanyapolitike bamaze igihe kirekire hanze ishobora no gutuma abandi banyapolitike bakiri hanze nabo nyine bifuza gutahuka
neza cyane neza cyane kiretse ngo bafite ibindi bikorwa ariko barangira mu mahanga kuko washaka na jewe cyo cyajya ejo nshobora gusanga muri Amerika mfite akabiriga ndakora rero kandi sigo kino cyambuka ko igihugu cy'u Burundi gihundi rero gushaka kwa leta y'u Burundi guhamagara abarundi bose gutaha bakaza tukavuga twe turi kumwe tubikore bishoboke biba byo ari ingendo nziza cyane nabona kamubokitaba nta gituma tutaha kigo twikorera akazi kuko iyo wabaye impunzi harageze igihe bwo buhungiro ukakovuga bakaguha nationalitani mukaba umwenegihugu w'icyo gihugu hariho rero abadesida gutaha nje ndari n'abantu bahunze mu myaka ya 2022 gushika uno munsi bakibera hanze bagatanga bagasubirayo cyangwa bakagumayo niba nditaha ibyo byose rero ni ingingo umuntu afata ariko ku byerekeye abari barahunze 2015 nibaza yuko tugiranije n'indi myaka ibyo basaba byabo jewe ku bwanjye ndabibona ntibyari bifashe numva icyo bacyari cyatumye bahunga kiretse abo baba bari barafite bafite ibindi bibazo kanaka kuko ibibazo ntibigura
egome reka tubaze n'umushyirantahe Gabriel Rufyiri arakurikirana ibibazo byo mu Burundi cyane cyane ibibazo bijyanye na ruswa eka iyo ngingo yafashwe n'abanyapolitiki yo gutahuka hari haze ikiringo kitari gito kandi muri bo hakaba hariho abari barahiye bakarengwa ko batazotahuka ubutegetsi budahindutse bimwe bikomeye cyane rwose mu mushyirantahe Gabriel Rufyiri muha isiguro nk'iyo ngingo y'abanyapolitiki
ubwa mbere nagomba nibutse yuko guhunga no guhunguka bitaraba umugwi w'abantu biraba umuntu ugitishiwe ndabisubiyemo guhunga no guhunguka ntibiraba umugwi w'abantu biraba umuntu ugitishiwe iyo umuntu ahunga ntawabwira aribwira mu mutima w'inyoti jewe ndahunze kigira kabiri iyo agomba guhunguka wenyine uyo muntu aribwira mu mutima jewe ndahungutse ibyo rero ni ibintu bihari kuva uburundi bwikukira murazi neza yuko abarundi bagumye bagira ibibazo bahunga bahunguka bahunga bahunga ibyo rero jewe biri mu gisata nkoreramo cyane mugabo jewe ndaba cyane cyane ibijyanye nkuko mariko murabivuga n'intwari ibereye gukorera ku mugaragaro gusangira iby'igihugu ibyo nibyo nkunda ibyo nkunda kuvuga kuko ari n'ibyo maze imyaka irenga 2025 ndiko ndakoreramo mugabo ku icyo kibazo mubajije nibaza nk'umurundi jewe novuga yuko guhunga no guhunguka biraba umuntu ku giti ciwe bitaraba umugwi w'abantu kandi umuntu ahungutse sinumva ko hari umuntu byotangaza cyangwa umuntu ahungutse sinumva ko hari umuntu byotangaza kuko byose ni ibintu biba kubaho ubuzima bw'abantu.
Ego me mushenahe Gabriel ufitiri hariho abarundi gushika bavuga ko hataragiye ko batahuka mwebwe ndatsika mukwikirana cyane gose bibera mu Burundi harageze ko abarundi bahunze igihugu batahuka cyane cyane nk'abanyapolitiki.
Naho hatigeze hagera n'ubu umwanya wose nibaza yuko nkoze ko ndabivuga abarundi bariko barakorera igihugu cyabo nibaza ko ari ikintu cyiza cyane kuko nta muntu ashobora guteza imbere igihugu atari mwene igihugu n'uri wa mbere agomba kugiteza imbere mugabo ibyo kuva ko hageze ko abantu bahungwa cyangwa hatageze ibyo biraba umuntu ugiti kiwe n'undi abisubiyemo nk'uko uno munsi hari abavuga yuko hari amahoro hariho n'abandi bavuga ko atamahoro ahari ibyo byose bivana n'uburaba bikavana n'ubushyira mu ngiro nibaza rero yuko nka Pancras muriko muramuvuga Pancras icyo nzi jewe sinzi ko Pancras yahunze mu 2015 yavuye mu Burundi imbere y'umwaka wa 2015 ibyo rero murumva ko ataho bihuriye ibya Pancras n'iby'ibihumbi 2015 kandi nawe ndibaza ko yobyemeza ni mico jewe nubivuga ko mugabo ibyo guhunga n'ubundi abisubiyemo no guhunguka n'umuntu ugiti ciwe kandi nta rwo atano wo bideha hanze hari impunzi nyinshi mugabo abo bose ibyo babyiza cyane bishobotse yuko buhunguka mugabo kugira ngo ibyo byose bishoboke nuko leta ishyiraho icyo ni ukwita recondition nuko yoshyiraho uburyo bukwiye kugira ngo bashobore gutaha nta n'uwo kurwana n'ababwira ngo nibatahe igihe cyo ibyo bya bobo biba bumva yuko byatumye bahunga byaheze ubwo bene baca bataha Pancras rero hamwe yoba yabonye ko byatumye ahunga byaheze numva ari bisanzwe ariko icyo numva twese twifuza ni uko abarundi bose boba mu gihugu cyabo bagatiteza imbere kuko uno munsi jewe rusubiri kuguma avuga banki mondiale yavuze ibi niyo europeyeni yavuze ibi FMI yavuze ibi kubera ibintu by'igihugu bitariko bigenda neza mu bijyanye no guteza imbere igihugu no gusangira iby'igihugu nibaza ko bitaba ari byiza cyane byoba byiza rero twese dukorere hamwe kugira ngo igihugu gitere imbere tuvuge imigwi
ijwi ry'Amerika banywanyi b'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 yo kwezi kw'indwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzu z'imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru yizewe yimamo agasana imitima ijwi rya Amerika
ni sabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika
basabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika
tubiyutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo hejuru y'Amerika Vianney mwiriwe neza murakomeye Vianney
ndabumva
muri hehe
ndabonde mu kabezi
akandi kazina kawe ninde Vianney
kabezi muri Bujumbura iraha
akandi kazina kawe k'ikirundi ninde
nizigimana
mu kabezi nizigimana murafite ikibazo murafite icyumviro cyo tuvuga cyane cyane ku banyapolitiki bariko batahuka bari bamaze igihe kirekire barahunze igihugu ikibazo kigufi
cy'imbere kigufi kuko ubonye amahoro yarabonetse cyane mu gihugu ibintu bimeze neza ubonye amahoro yarabonetse ntacyo tuma abahunze igihugu baguma hanze y'igihugu kandi n'abantu bari bafite ikintu kimwe bafasha mu nzitiramire z'igihugu bitahura igituma baguma hanze y'igihugu hanyuma n'ibyo za Daniel Kenze hari ibyo bitwaza mu manda ya gatatu manda ibiki mugaba gushika ubu bya manda byaraheze hama hadaba manda bikihari bagiza ko yibye ikintu cya gatatu yari itahiye rero ashaka kubaza ni ikihe kintu gituma badatahuka kandi intambamyi bo bitwaza atari ikihari ibyo rero yatera amakenga gusa benshi ikintu twibaza hariho abantu bashaka gukamisha akajagari rero niba remwe igihugu cyatekanye
ahunguke ubaka igihugu cyabigarutse murakoze vya ni Zigimana reka ico kibazo cawe tugihe umushyana hanyangoma muti ni kuki abari hanze badatahuka vyana kabavuga ko amahoro asasagaye mu Burundi icatumye abagwanya leta ico gihe vyaravuye mu nzira reka umushyana hanyangoma ikintu mwabwira vya ni Zigimana niki
kiraguye kwishura Frederic abantu batagira impuhwe abantu bavuga ko ikintu cera kandi cirabura nagomba nishure umushinga ntaye Nzigimana n'uwambe n'ujya wundi yarahejeje kuvuga ari mu Burundi yavuga yuko nta rwitwazo ruriho gutuma abantu bahunga amahoro ariho amanda ya gatatu byarahetse kandi byigeze yanavuze ko atabyariho rewe nduwo hambere ivugo nk'izo ndababwiye ko ni ukuri micombero ku ntwaro zageze zirakurikirana z'igisoda bagaza n'ibiki imvugo yari iyo hari harahunze abantu benshi bakirirwa baravuga ngo nibahunguke nibahunguke ngo amahoro ariho ngo byose ngo biruzuye ubisanzwe nk'uko bivuga mu Kirundi akuzuye bikamurikwa jewe narabaye mu shikiranganji ku ntwaro nyakwigendera perezida ndaye muri 1993 ubushikiranganji bw'ugutahukana impunzi icyo gihe hari impunzi zirenga 300,000 hanze z'abarundi bahunze igihugu kubera intwaro zatwaye nabi igihugu intwaro kuri izo ntwaro murazi sino bigaruka ko harapfuye abantu benshi bicanye buhagarikiwe cyane cyane na leta rero igihe dutsindiye amatora kiye gihe porode dutsindiye amatora jewe nari umushikiranganji bose abari hanze ntawe agiye kubahamagara bagomba gutahira umunsi umwe twari dufite ingorane z'ukubakira kuko baza ku bwinshi ku buryo twarungika abantu hanze intumwa hanze kubabarira turindire tubitegurire rero umuntu yubahuka akavuga ngo abantu barenga 500,000 ngo ntacyo bahunze nuvuga ko hari ibintu byo gukora mu nkovu gukora mu nkovu abo bose bahunze abo bose babuze ababo nta muntu n'umwe adashaka kuba mu gihugu ciwe abo bariko baravuga sinibaza ko basumbya gukunda igihugu kandi sindi uwa mbere akunda igihugu ndazi ko nakoze byinshi kugira ngo ibintu bihinduke ariko nabikorana n'abandi sinabikora njenyine
reka na umushyana ya Polinaire nishyira imbere nawe nyine agiye cyavuze ku byashikirijwe na Vianney ni Zigimana eka n'inyishu itanzwe n'umushyana y'Inyangoma duga ku ijambo umushyana n'ishimire
Leonard nubaha cyane ndashimye cyane kubona azanye byakahise kiwe haba mu by'akazi n'ukuntu yabaye nawe impunzi n'ukuntu uno munsi ari impunzi rero jeni baga yuko umushinga nkahe yoba atatahura neza ibiri kubera mu Burundi akitiranya Uburundi bw'imyaka 80 n'Uburundi bw'uno munsi ibyabaye dutandukanye ibintu byabaye mu 2015 n'ibyabaye mu myaka yahera cyo kimwe kandi n'iryo kosa rinini cyane rihambaye abanyepolitiki bamwe bagize kwiyumvira yuko ibihe bisa ubu turi mu ntwaro yo kwitoye kandi zavuye mu bwene gihugu nyine bikiye muri demokarasi kandi dutandukanye ibintu Nyangoma umushinga na Nyangoma Leonard yahunze mu 2015 kumbure we warafite izindi mbo kuko yahunze ahejeje kuva mu matora rero nibaza yuko yotandukanye ibintu ko yavuze ibyamushikiye agitwara reka nayo mvuge ibyashikiye 2015 niho nshika mucamubona neza yuko impunzi uno munsi zidasa na gatoya ikigo turavuga za demigrenze zidasa na gatoya n'impunzi zo mu myaka yahera njewe nyene ubwanje nari mu bahana gatoya katuna muntu narahamagawe n'abantu bamwe barambira ngo twigire ngo tuje kurondera ukuntu twigira muri Amerika nagiye mu Rwanda byo nyene mugambo ni murongo ni muremure ndagira impatiente ndibandaliza muri Kenya bamwe bazumyeyo abanda n'abazi bagarutse mugambo muri banditswe ku mafishi ya ASPR ko bari mu Rwanda ndabazi nga mu Burundi ushaka mugakumva zabo z'umutekano byo ndavuga cyangwa mvuga amazina yabo rero kuvuga yuko abantu baba barahunze kubera ariko barisa cyangwa 2002 ahuko bari gucikuza kuko ego n'ibyo hari abahunze kubera ingo z'umutekano wabo mugabo n'abandi benshi bagiye kubera ko bashaka gukamisha akajagari nk'uko ujya mu kina naye abivuze abajiki bati rero reka mbandanye mvuga uno munsi
mvunagura amajambo
na Nyango Marional akazi biriko biraba abarundi benshi bariko barataha ku bwinshi cyane rwose hariyo n'ikete yaciye ku mbuga ngo kanabumenyi aho mbere bababuza bari bloke bari na Kivale muri Uganda ishyirahamwe ASPR yarananiwe ukundi ishobora kubazana bose bari basabye ko bacisha mu Rwanda biranka hanyuma nagombana rero kugira ngo mvuge imigwi y'abantu banka gutaha hari abo banka gutaha n'akagutatu k'abantu bamwe bariko imitahe bavuga ati twebwe ntidushobora gutaha kubera ko ubutumwa bw'ubundi bacaturondera baca rero baguma bagira iyo kampanye do sensibilisation mobilisation bavuza n'abandi barundi gutaha mwarabibanye hamwe baba za mpunzi mahama basaba ngo batahe bakandika amagete umupfasoni Magi yaciye abatuza ku maradiyo aravuga ati abo bantu n'ibipfamutima baramemukiye kubera ko wewe avuga ati none jewe ndocagenda gute rero abarundi benshi bamwe bita la majorité française bari hanze bariko barataha kandi ku bwinshi nagumbira kuyinga kuyinga nimba mushinga naye Nyango Marional arabikurikirana haza amaotrako menshi yuzuye abantu n'abandi bashaka gutaha batangirwa narabikijije ku mbuga ngo nabunganye inzira
mwabibonye
hariho abarundi bakeya babaritere babo babuze abandi gutaha kubera bobo bagifite ikibazo n'ubutungane bw'u Burundi mutuma atandukanye ibintu
yego reka ndabasabe mushanahe
bari ku malisite ya ASPR
Apolinaire nishiri mbere muduhi ngufi ngufi ndabona dufite ibibazo byinshi cyane rwose kandi n'abanywanyi baraturindiriye ari benshi reka namwe mushana Gabriel ufitire mugire icyo muvuze ku kibazo cyashikirijwe na Prosper reka n'inyishu zitanzwe nawe washinga ntawe babi
kuze byinshi singisho no hava mvuga ko kuko nuko nabivuze je ucyo no vuga kandi numva umurundi wese byubaye byiza kiretse wagiye mu mahanga agiye gukorerayo ari mu gihugu ciwe nico nashakirije kigira kabiri numva nkindi wendaja muri birebire nuko gutaha k'umuntu gunga k'umuntu yabisubiyemo bipfa ku mutima wiwe nayo ibindi n'inyungu z'abanyepolitike nibyo hariho bamwe bari mu gihugu wumva bavuga bati abantu bose ni batahe kandi ni uburenganzira bwabo kubivuga gutyo mugana bari hanze nabo ni uburenganzira bwabo kuguma hanze igihe bumva yuko badafise umutekano bari mu gihugu sinumva rero induru sinumva igituma abantu bahagarika umutima iyo umuntu yahunze n'umutekano wiwe yipfuza yuko ahari yumva ko afise amahoro ariko guhunguka navyo igihe bigaragara yuko hari amahoro mu gihugu numva umengo nta muntu yokurirwa arahamagara avuga cyane nkiri numva akoremera ariko aravuga jewe numva rimwe na rimwe reka ari umunyepolitike nahava ko ari mu mashyirahamwe yigenga hari jye naramubonye yambaye inkuru z'umugambo sinumva rero ingene avuga ko ari none umuntu ari mu mugambwe birashoboka yuko
timwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Prosper muri aho Prosper
amahoro cyane
amahoro muri hehe ga Prosper
ubu mpagaze Bujumbura
kandi kazina kawe ninde
akabado kanje
kazina kawe k'ikirundi
nitwa ndayiragije
munyarutse akabazo kagufi icyumviro kigufi
akabazo kanje ni nk'icyumviro
yego
cyo ikintu mbona kugira ngo abantu bose batahuke bahunze igihugu nuko leta nubwo irikira yafashe ingingo yo gusohora imitahe yo gufata bamwe bamwe ariko ikaguminiza yuko abantu botaha iyo mitahe nuko yobanzika yoyikura hakaba ikigongo cy'ikivunga aba bakoze ibinabiriya byose bigahagarara hanyuma bagataha tukubaka igihugu kuko guhunga igihugu nta neza bizana atari kugisambura nuko rero ho ikigongo cy'ikivunga uwakoze icyaha iki na kiriya hanyuma ibyo byose bigahagarara hanyuma bagatahuka tukubaka igihugu kandi iterambere ry'igihugu twese turi mu gihugu bisaba cyane n'icyo
murakoze ndayegije Prosper mushe na Nyangoma
na mwari yuko nduhambere dushobora kuba tungana nta rubizi yanyavuga niba za kwe kwitonda mu kuvuga ngo abantu n'icyo baho nagiranije intwaro ibintu bisanzwe kandi kugereranya agira avuge yuko muri iyo myaka kuri intwaro iri ku bimugambo ariko gutegetsi kuva cyane cyane ibihumbi 2015 atabantu bapfuye atabantu banyuzwa atabantu haba yishura atabantu bama bapfa n'ibisanzwe mugabo bakagasa batishwe bahogwa ibyiyumviro byabo ibintu bituma rero abantu benshi bahunga ni ukubera umutekano muke ntushobora guhagarara ku isunzu ry'inzu ngo uvuge ngo abantu barenga ibihumbi miliyoni bambe barenga inusu y'umuliyoni ngo ntacu bahunze ntabyo ni ukubarubura kigongwe
ariko yavuze ko hari imigwi ibiri
ibyo ntacyo bimbwiye imigwi ibiri cyangwa itanu abantu barahunze nta n'umwe adashaka gutahuka mu gihugu kiwe nabivuze nta n'umwe atashaka kuba mu gihugu kiwe nayo yogomba kuba hanze mugabo agashobora kuza atanga mazi agasubira inyuma kumva umupasoni magi twese dusonera yarahunze muzi ibyo yakoreye igihugu yakoreye cyane cyane abana b'imfubyi n'ubu arabibandanya iyo ari hanze yarahunze honyine majya agahunga wumva haba hari ikintu cyabitumye tera ubwoba abantu n'ibiki ibyo byose rero hari ibitari bike bibuza abanyagihugu bamwe bamwe guhunguka kandi tubakeneye bose n'abarundi
moshe ntahe nishyira imbere namwe mu kucimbura cya Prosper Ndayiragije ika nishikirijwe na Nyangoma duga ku ijambo
ku byerekeye ibyo bya bivuge ya skiri de Prosper avuga yuko ngo abantu bavuga ko imitahe iyo ni ingingo y'ubutungane cyangwa ingingo nyine cy'ubahiro nyine umukuru w'igihugu ariko je nama mvuga yuko mu bibazo byinshi dufite muri kino gihugu cyacu harimo na impenyitego kudahana uko nimba hazozara ibibazo nk'ibi byabaye mu 2015 abantu bakicana abantu bagaturigwa twarabibonye amabarabara kamenwa n'uno munsi muri amabarabara mu gihugu cya Bujumbura yaraturiwe hanyuma bakaca bavuga ati ahe imyaka itanu nse mu matuzo bagira ikigongwe nta kizobuza ko bizosubira je nibaza yuko ahubwo abota b'ubutungane bagasaba yuko ibyabaye bihanwa kuko nk'ubu ntiwashobora kuvuga yuko nk'umuntu yatuririwe umuntu twabonye imyaka biga uno munsi bidoca bigenda uko nyene
moshe ntahe rufitiri arakwiye kuba ikigongwe cy'ikivunga mu kanya gato cyane
mu bisanzwe izo ni ingingo za politiki ingingo za politiki rero zironka inyishu za politiki twebwe dushigikiye yuko ubwa mbere nkuko nabivuze twebwe turi mu gisata cy'intwari bereye kuko abarundi bose bosangira iby'igihugu atawanjya wangura burya no mu bintu bituma mu gihugu haba injyane abantu bagahunga tukama mu iyo cycle de violence abantu bagamo bahunga abandi bahunguka n'ibyo bibazo burya by'uko ibintu by'igihugu bidasangiwe cyo kimwe rero twikibaza neza yuko baramutse babonye yuko bikwiye nibaza yuko ikigongwa ari cyiza cyane kuko nicyo gituma haba ituze mugabo guhana urumva no kuraba hagati y'uguhana n'ikigongwe ariko twese turazi ibibazo by'ubutungane ngene byagiye biragenda
bamerewe neza ntabwo bakoze so kandi benshi mbere turasangira ubwo rero yuko abo bari ku mitahe nabo mu kibazo cy'ubutungane naho kwishyura kubyinjiriramo nuko rufitiri ahubwo numva asigaye numva vuga ibintu bitemo
Mushenahe Gabriel Rufyiri ndagushimiye cyane gose ndagushimiye nawe mushenahe Apollinaire nishimiye kukanya mwatoye kugira muganire radio ijwi ry'Amerika
ukoze cyane mushenahe mesha makuru
de kome mushenahe nyangoma mwakoze cyane gose
kugakoze Frederic kwakoze gutumira kugirijambo
turashimiye namwe nshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
turamushimiye mugenzi wacu Frederic Nkurikije n'abatumire bitabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi namwe mwese aho muri nongiye kubashimira mbifuriza ibihe byiza.